mugira mwumvirize ubutumwa bw'igihe cy'iherezo, ivyo bo byatobotse mu mishwena bwavuzwe n'umuhanuzi William Marion Branham igenekerezo rya 2023 kwezi kwa mbere umwaka w'igihumbi kimwe 1965 i Phoenix, Arizona muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Mwami ndizeye, Mwami ndizeye, ibintu byose birashoboka. Mwami ndizeye, muze tugume duhagaze umwanya mutoya gusa kandi twunamike imitwe yacu. Mwami Yesu, turiko turagerageza mu buryo bwacu buciye bugufi kukwereka mu kuririmba gutya yuko twizeye, kandi turasaba Mwami yuko ubuko wobandanya kutumanyurira umutima w'ubugingo ukaduha ibyo dukeneye biciye mu ijambo ryawe, kuko tubigusabye mu izina rya Yesu. Amina. Nimwicare. Ndazi neza cyane ko naho twonaho ubuno vuga gusa ibyo iryo jambo ryihagije rya Amina, yuko imihezagira ihambaye y'Imana ija kuguma kuri rino shengero. Nari nicaye kandi numvirizanye ubwitonzi igikorane, nezerejwe n'intaho uburyo butandukanye umwe wese yagize icyo avuga, kandi kumva baje bashasha uwo mwene data w'umubatisita yaje gusaba igikorane ku byo niyumvira ko ari kinyoma. Rero ndanezererwa atankeka ikiremwa muntu ntashobora kuba ikiremwa muntu bikwiye canke umushinga ntaye bikwiye. Iyo yiyumviriye ko yakoze ikosa ntiyasabye ikigongwe jewe neza na neza, si jewe namubabarira, ni Imana. Rero ndabinezererwa, murabona Imana ihezagire mwene data na mwene wabo w'umuvuga butumwa.
God bless our brother and his evangelist brother. Manawe
uno mubatiste murazi narigeze kuba uwo mu ishengero batiste, na jewe ubwanje nari umunywanyi w'ishengero misiyonari rya batiste. Iyo nje mu bantu ndazi uko mwiyumva, nariyumvise cyo kimwe nyine n'umva ikintu ntarinzi. Ndibuka igihe ubwa mbere nabona umupenekoti hari muri Dawajike Mishiga, mumbabarire, natembereye i Dawajike ngiye kuroba, kandi nari mvuye hariya epfo i Dawajike ngiye hariya epfo muri Indiana. Hanyuma rero mbona amazina ya Yesu ahantu hose ku mamodoka n'ahandi, kandi numvirije ibikorane byabo uno munsi, kandi ku munsi ukurikira bansabye kujaho bavugira ubutumwa, kuvuga amajambo makeyi nca ndabikora, kandi na barambaje ishengero ryanje, kandi nababwiye ko nari umubatiste. Rero kuri uwo mugoroba bari bafise umugabo w'umwirabure yari agiye kuvuga ubutumwa, kandi yari hafi y'imyaka 80 aratungaho bavugira ubutumwa. Uwo mutama bategerejwe kumufata bamushikana aho bavugira ubutumwa, yari yambaye imwe muri ya makoti maremare y'abavuga butumwa, ifise ikoro y'ifurungu, kandi yari afise gusa karongo k'imishatsi yera mu misaya. Nari yumviriye nti, aba bagabo bose bari ngaha hamwe n'abanyetoroji y'abagabo bahambaye, ni gute baretse iki gikorwa ngo gihabwe umuntu nk'urya? By'ukuri urya mutama yotegerejwe kuba ari mu ntebe ahantu yicaye. Bariko barigisha uwo munsi ku bya Yesu yakoze hano ku isi. Rero nariko ariko yafashe ya gato igisoma kiwe, ndibaza ko hari muri yo bw'indwi 20 tuvuga, ariko sindabizi neza yuko ari icyo canditswe. Yamara nguko ko havuga cyangwa igice cyabyo, wari hehe igihe nashyiraho amatanguriro y'isi, igihe inyenyeri zo mu gaturuturu zaririmbira hamwe, kandi abana b'Imana bagasemerera ko kumunezera, acavuga ku byabaye mu ijuru no mu gihe bariko baravuga ku byabaye ku isi. kandi ahantu hamwe nko mu minota itanu amaze kupfuka we mpemu w'umwami yamukoze gacatangura gusimbira hejuru cyane no gukomanya ibitsinsiri byiwe mana we hari ikibanza ikinini ya cyane kingana n'igice cyahavugiwe ubutumwa arahava avuga ati nta kibanza gikwiye mufise hano mvugira ubutumwa emwe nari mfise nk'imyaka 20 icyo gihe nari yumviriye nti namba bishoboka gukorera ibyo umutama kuri jewe byokora iki murabona mu ntumbero yo kugumiza ikintu cyose ku rutonde ku bwa bene data bashasha abo duhaye ikaza tankeka mu gufatanya kwacu ndabona ndizera ko bapfutse iby'umupatiri yicaye ngaha ndibaza mu bisanzwe kubera mamuko yo muri Ireland umuryango wanje n'abakatolika kandi rero hariho n'abandi ababatiste n'abandi batandukanye mutegerezwa kuba mwazazaniwe gatoye mu kanya gaheze nabonye ko atamwene data yagize icyo abivuga ko ariko niyumviriye ko nogerageza kubishira ku murongo igihe mwene data Shakariya inyuma y'uko muvuga butumwa w'igitangaza ngaha yari yuzuye umunezero wo kumenya ko ukugaruka k'umwami kuri hafi ya yaravutse mu ndimi zitamenyekana kuri twebwe kandi twari dufise abasobanuzi batanga insobanuro ibyanditswe bivuga biti namba atawushobora atawusobanura rero nibahora ariko iyo bapfutse mu ndimi kandi bagaca bazisobanura bicika ubupfugishwa rero uruzazane rutoye rwa rwabo babiri mu mwanya umwe rero ntirwa byari biteye uruzazane na gatoye murabona kuko umwe muri bo yari ko atanga insobanuro ubundi yari ko aravugishwa murabona rero niyumviriye ko nobisigura birira bene data mu gihe batoba babitahuye yuko umwe yatanga neza mwarabonye ukuntu umwanya w'umwe wese waruharuye kandi ubundi yari yujujwe nyene ubwiwe ku bw'iburyo mpemu w'imana biciye muri umwe gusobanura ubundi yatanga isobanuro ku buryo byotegerejwe kuba byumvikana yuko ntituri rimwe na rimwe ku byumviro bisanzwe nyene nk'uko mwene data w'igiciro yasabye ikigongwe muri iki gitondo biteye ibizazane buhoro ku muntu atabitahura ariko kubarimo ibicocoro mu ntambara turimo yemwe turatahura ibyo uko ibyo bintu bimeze rero niyumviriye ko novuga ikintu kuri ibyo namba byose byari byiza ubu ndazi ko atari aho kuvugira ibintu nk'ibi ariko kubera umwe wese yavuze akantu gatoya inda murazi uwo mugabo yaravuze urya mutama w'umwirabuye yavuze ati nta kibanza gikwiye mfise cyo kuvugiramo ubutumwa na nta mwanya ukwiye mwampaye wo kuvuga ubutumwa ahubwo ndarandira umuntu yaravuze igihe kimwe ati umuvugabutumwa yaraje yari umwungere w'iryo shengero mu kiringo cy'imyaka 20 kandi yamavuga ubutumwa neza na neza iminota 30 buri munsi w'iyinga mu ishengero ryiwe acavuga ati uyu munsi w'iyinga mu gitondo yigishije amasaha atatu hanyuma rero inama y'abadiyakoni iramuhamagara baca bamubwira bati mwungere mu by'ukuri turamukunda bati turazi yuko wama ukimbukira bibiliya n'uburenganzira bwayo baca rero bavuga bati kandi wama udukosora ku buryo twumva ututanduye kandi twogejwe imbere y'Imana kandi mu by'ukuri turagukunda kandi turizera ko uri umukozi w'Imana kandi atankeka twakunze burya butumwa bw'iki gitondo ariko bati hari ikintu kimwe gusa dushaka kugusaba kuri ibyo bati twaguhaye umwanya uharuye nk'inama y'abadiyakoni bati buri munsi w'iyinga mu gitondo ufata iminota 30 neza na neza rero uno munsi wafashe amasaha atatu bati rero wibuke twakunze ibyo wavuze byose byari byiza bakora ku buryo uwo mutama yiyumva neza murabizi yavuze ati nibyo bene data ndababwira uko bimeze ati buri gitondo iyo ngiye kumpamagawa aho bavugira ubutumwa ati nshira mu kanwa kamwe muri twa tubombo twa life savers ati kandi nkakanunuza kandi avuga ati iyo ako kabombo life saver kaheze ati nibifata neza iminota 30 acavuga ati rero nshampeza kuvuga ubutumwa yavuze ati murazi iki gitondo niyumviriye ko narengeje umwanya nagaciriye nsanga mfise igifungo mu kanwa nta kintu na kimwe nshiramo ndizera ko tutajya kuba dufise ibifungo mu mufuko wacu ariko turi ndizera ko bitumvikana nko kurogota ariko gusa nda urazi n'Imana nayo iragira ibitebu murabizi rero turakenguruka kuba turi hano kandi tukagira aka kanya ko gufatanya kandi hamwe n'iri bakwe rihambaye ryo kumanyura umutima w'ubugingo ubugira kandi mu buryo bwanje buciye bugufi ndabizi nka abanyateolojiya nk'uko urya mugabo yaturutse mu Bwongereza yavutse ngaho mugoro w'ubuheze mana we ndankaguhaguruka ngo nigishe inyuma y'umuntu nkurya n'amashuri yanjye yagarukiye mu windwi ariko ndizera ko Imana ija kubasigurira ibiri mu mutima wanjye murabona namba amajambo yanjye akaryoheye intumbero zanjye ndizeye ko ziryohoye rero muze dusome ibyanditswe benshi muri mwebwe barakunda gukurikira kandi muri iki gitondo ngiye gusoma mu gihe cy'umwanya mutoye mu gitabo cya Yeremiya umuhanuzi igice cya kabiri kandi ngiye gutangurira ubu ku murongo wa mbere ijambo ry'Uhoraho rinza ko riti genda usemerere mu matwi y'ab'i Yerusalemu uti uku ni ko Uhoraho agize ati niwibuka urukundo rwo mu buto bwawe n'ukuntu wanogera ukiri mugeni wankurikiye mu bukaragwa no mu gihugu kitigeze kibamo imbuto Isirayeli yari uwo nirobanuriye jewe Uhoraho yari umushutso mu bikikimbye byanje abazomurya bose batsoba ku igicumuro ibyago bizobaza ko ni jewe Uhoraho mbivuze nimwumve ijambo ry'Uhoraho mwebwe nzu ya Yakobo namwe imiryango yose y'inzu ya Isirayeli uko niko haragize ati ni ibigabitanyoki basogokuruza abanyu basanganye ko bangiye kure bagakurikira ibitagira ikimazi nabo ubwabo bagahinduka imbura kimazi ko batarushe bibaza batuhora hari hehe yadukuye mu gihugu cya Egiputa akaturongora mu bugaragwa no mu gihugu cy'ubwera nyange kirimo ibyobo mu gihe gihugu kigadutse cy'igitutu cy'urupfu mu gihugu kidacamwa abantu ata muntu n'umwe ahaba ushime n'abashikanye mu gihugu cy'ama kirumbuka ngo murye ibyo cera n'ibyiza byacu ariko mumaze kucinjira mwahumanije igihugu cyanje muhindura umwandu wanje ikizira abaherezi ntibarushe bibaza batuhoraho ari hehe n'abafisi ibango ry'ibyagezwe ntibamenye abaragiye igihugu barancumuye ko kandi abona ari kuvugisha basigaye bavugishwa n'abayari bakurikira ibitagira ikimazi nicyo gitumye nkometsa kuburana namwe kandi nzoburana n'abuzukuru banyu ni jewe Uhoraho mbivuze enda nimujabuke ku bizinga by'ikitimu murabe mutumike kedari mwitegereze mu cirutse umwete murabe ko higeze kuboneka ikintu nk'iki mbega hariho ihanga ryigeze gukaba imana zaryo naha atari imana nyamana ariko abantu banje bo icubahiro cyabo bagikabye bitagira ikimazi nimwumve mwamajuru umwe muje mu gatengo mucoregwe ni jewe Uhoraho mbivuze kuko abantu banje bakoze ibibi bibiri bataye jewe isoko y'amazi y'ubugingo bakiyimbira ibyobo byo kubika amazi ibyobo byato butsemwe imishwena bidashobora kugumana kuguma mwamazi umwami yongereza imigisha yiwe kuri aya majambo yiwe dusomye kandi ndipfuza ko dufata icigwa kuri ibyo byobo byatobotsemwe imishwena mu gihe twari ko turasoma ibi byanditswe muri iki gitondo kandi ibyanditswe byose byaje biciye mu guhumekerwa kandi tuza mu nzu y'umwami kugira ngo dukosogwe kandi dutahure kandi rimwe na rimwe ibyo tubona akanta kariko kose kitambika mu nzira nk'uyu musirikare mu kanya gaheze yariko aratubwira kandi avuga ibintu bimwe bimwe ko nkumbure mu kindi gihugu gifise ikirwanisho ruhonya nganda bita misire canke ikintu nk'ico kandi dutegerezwa kuronka ikintu kikigwanya biciye mu muhinga bwa gisirikare rero niko bimeze no kwishengero mu micungararo umuntu avugiramo ubutumwa canke nambara umuvuga butumwa mu gikorwa yabonye imigumu ikintu gitanguye buhoro kikiri gishasha canke ubwo ko byo babimeze ko se nuwo muntu nambara umukozi w'Imana ategerezwa kuzibira ico kintu kure hashoboka y'ivyiyumviro vy'abantu kugira ngo bagikure kure kandi ibyo ntibidushaka ko ivyo bishika kwisanga mu mwanya nk'uwo rero mu gihe cya Yeremiya ngaho muvugisha ubuvugishwa bwiwe hari nko mu myaka 60 kuva igihe cy'urupfu rwa Yesaya kandi bari bamaze nk'imyaka 60 atamuhanuzi mukuru bafise hariho haba kukina abandi mu bahanuzi bato ariko Yesaya yari umuhanuzi wa nyuma mukuru kandi abantu muri ico gihe ntibari muri ico gihe ntibari bafise umuntu numwe wo kubasohora bari barasubiye inyuma naho bari hanga ry'Imana bari barasubiriye inyuma aho hantu tubasanga bari igihe Yeremiya yaza kuvugishwa kuri bo na Yeremiya nawe yari yavugishijwe imbere y'uko baja mu Bujapani nawe yagiye kuja hamwe nabo hanyuma rero mu bisanzwe Danieli yaje inyuma ya Yeremiya kandi Danieli yavutse ko yarafise ugutahura biciye mu byanditswe ku byerekeye ya myaka 70 bategerezwa kuba bari hariya mu bisanzwe hari hundi muvugishwa muri bo yashatse gukora iyo ngogo acayishira ku izosi y'uko kizoba ari ikintu gitoya ko mu kiringo cy'imyaka ibiremwe Imana yari kubagarukana ariko Yeremiya yarazi bitandukanye n'ibyo kandi turazi ibyashikiye umuvugishwa w'ikinyoma yapfuye muri uwo mwaka nyerere Imana ntiyari kumureka ngo abeho kandi rero turabona imibereho y'iryo hanga muri icyo gihugu sinifuza yuko mutantahura na sindi mu byo shaka kuvuga ngahe ibyanditswe bimwe bimwe n'ibiri mu kurupapuro bikeye uko byari bimeze sinategerezwa kukwandika ibyanditswe byanje n'ibindi ariko maze kurenza imyaka 25 bugira kandi yemwe nda sinibuka nk'uko nahora ariko rero ndandika ibyanditswe kugira ngo menye guhora gahora honja kandi kumara umwanya ungana gutyo nsengera abagwaye n'ibindi no kuba hanze kandi nagiye sinkigira umwanya wo kwiga neza nk'uko ntegerezwa kubikora rero ariko uyu muhanuzi ahambaye w'iki gihe yari Yeremiya kandi yari ameze nka Mose n'abandi bavugishwa benshi bari baragaragaye yaratewe agahinda no kubona aho igihugu kigeze rero hari hahantu rimwe na rimwe iyo uri kuravuga ibyerekeye igihugu woshobora kwiyumvira ko biraba umugwi munaka sibyo n'igishushanyo cy'igihugu muri rusange kandi uyu munsi turabona ibintu bigereranye uyu munsi n'ibyari bihari mu gihe cya Yeremiya yuko igihugu bwacyo cyose gisa n'icyaguye mu gusenga ibigirwamana novuga ko ari nko kuja kure y'Imana kandi mu gukora ibyo zari intege nke zahavugirwa ubutumwa kuko iyo ahavugirwa ubutumwa hajya kuba haragumye ku murongo hamwe n'ijambo ry'Imana Imana yobaga iri mu ishengero iryo ari ryo ryose nk'uko ugenda genda hagati muri twebwe ngaha
every church like he is moving among us here but they have led away from that and that's the thing that I want to
ariko bagiye kure y'ibyo kandi nico kintu nshaka kuvuga ko muri iki gitondo kandi turabona yuko ari ukuri kutagabanije mu gihe cyari cyo cyose ndibaza ko ari ya Mose nk'uko nabivuze mu gihe gishize navuze ko atari umuhanuzi cyangwa umwana w'umuhanuzi ariko yavuze ati yo intambwe iroshe ninda totinya kandi namba hari umuntu yigeze kumva kurohanya ko kw'intambwe mu bugaragwa izo mwumva zugaraniwe ngahazo akindi zikora atari kuvuga nk'inya ariko imwe iroshe mu bugaragwa ibintu byose bimera magabo narabaye mu ishyamba kuzihiga kandi n'umwami w'ibikoko rero iyo intambwe iroshe n'ibitangurirwa biraceceka n'ibindi byose induru z'intambwe n'imifyisi hamwe n'ibindi bikoko induru z'inguge n'inkende bitangurirwa nawe ubwawe wumva ko wiyumva bigoranye ariko mu gace intambwe iroheramwo rero igitangurirwa cyose gihagarikwa induru murabona ikintu cyose kirayitinya naho hari ibintu byinshi bishobora kuyica ariko iremewe nk'umwami mu bikoko yaravuze ati intambwe iroshe n'indatotinya yaravuze ati rero Imana ivutse n'indatovugishwa kandi hariya niyumvira kuno munsi uko ibintu bimeze Imana yaravutse murabona kandi turabona inyandiko ku ruhome rero biroroshye kuvugishwa no kubona ko turi mu gihe cya nyuma kandi turi ko turabona Imana mu buryo bwose uvuye muri Katolika ugaca mu mashengero yose y'abaporoti buda n'ibindi byo mu Buhindi n'ibindi byose nk'ibyo ariko arahamagara abantu biwe bose abakoraniriza hamwe bose kandi ndanezerewe ku bw'ibyo kubona uwo munsi uri kuraza rero tu ni numunsu hambaye ni rimwe mwibakwe rihambaye iyomba naramenye mbere ko hari isi gihe twa twari ubugingi gice cy'Imana kandi niko kuri turi kuko twari muri ubu imbere y'uko amatanguriro yisabaho kukaba nkako hari uburyo bumwe bw'ubugingo budashira n'Imana kandi turi gice ciwe ntitwari ku rugero rwo kumenya no gushobora kwiyumvira no kugira ikiremwa ariko twari mu byiyumviro by'uko twari turi imbere y'amatanguriro y'isi kuko turi gice ciwe nkuko muhungu wanje ari gice canje kandi ndi gice ca data n'ibindi turi abahungu n'abakobwa b'Imana kuko izi byose imbere y'uko biba kandi kera hari iyo nza kumenya ibyo nzi ubu kandi ndashobora kuraba mu bihe byose uko bingana kandi akaba yambwira ati ni mu gihe iki ushaka kubamwo nociye mvuga iki gihe nyene mu gihe kizi imbere iherezo ya kahise kisi n'ukuza kubwami bw'Imana buzogerera ku isi niyumvira ko igihe cy'ubwiza buhambaye mu bihe byose ari ubunyene turabona hariya ko Isirayeli yagirizwa n'umuhanuzi mu gihe Imana yari yamushizeho kandi kamurungika hariya baragirijwe ibyaha binini ya bibiri kandi dushaka kuvuga kuri ibyo bintu bibiri bari bakoze kandi kuri ibyo turashaka ko tuzanira inyungu bituzanira inyungu rero bari bateye ibitugi Imana isoko y'amazi y'ubugingo baca biyimbira ibyobo kabari bateye ibitugwi by'Imana yari yabahaye baca biyimbira ibintu bari bikoreye ubwabo kandi ibyo byobo yari afise murabona ko byari byaratobotsemwo imishwena kandi byarava rero icyobo catobotsemwo imishwena ntigishobora kubika amazi kirava nakuriye mu iraro kandi ndazi uko icyobo gishaje kimera n'ingorane cyadutera kandi icyo cyobo kipfa niyumvira ko ari igishushanyo cyiza cy'iki gihe yuko ibyo ibyacu ibyo twagerageje byose gukora kugira ngo twegeranye abantu guhuza amashengero wasanga iminsi yose wa byacika ibintu by'ubwenge twagerageza gukora ku buryo abametodiste bahinda ababatisti ukuna kuriya n'ayandi madini atandukanye kandi mu ntango uwo ntiwari umugambi w'Imana Imana ifise ikibanza kimwe gusa cyo guhuriramo nawe yavuze hariya mu gitabo cyo kuvayo yuko narahisemwe ikibanza cyo gushiramwo izina ryanje kandi nico kibanza cyonyine nzohuriramo n'abantu kandi aho yashize izina ryayo niho yahurira na Isirayeli arafise ikibanza ahuriramo n'ishengero ryiwe muri iki gihe kandi yarahisemwe iryo zina kandi iryo zina ni Yesu Kristo kandi niho ahurira n'ubizera nyakuri iyo ari muri Yesu Kristo niho Imana yahisemwo gushira izina ryayo uravuze uti izina ry'Imana yaravuze ati naje mu izina rya data rero niho Imana yashize izina ryayo hari muri Kristo kandi muri Kristo niho dushobora twese guhurira munsi y'amaraso yasheshwe kandi tukaharongera ugufatanya nyako kukuri kwitanguriro mu itongo rya Eden Imana yarashizeho umugambi wiwe w'ahantu yohuriye n'umuntu kandi ntihari mu byiyumviro by'ubwenge namba ari uko Eva yari neza na neza mu murongo w'umugambi wayo ariko turazi yuko mu kwemera integuro y'ubwenge bwa ya sataniti nta nkeka Imana ntizobikora ariko Imana yaravuze ko izobikora kandi rero yarashizeho ikibanza cy'incungu kandi hari mu maraso atari mu integuro y'ubwenge rero turiko turata umwanya gusa ariko niyo kamere nyene y'umwana w'umuntu n'uko yuko abantu bazogerageza gukora ibyo iyo tuba dufise umwanya twari kubimenagura mu ibimanyu byinshi ariko sinshaka icyo gifungo rero turagerageza kubyorosha uko bishoboka ibyobo biva kandi turabona ko byarasubiriye gushika n'ishusho nyayo yo mu gihe cyacu turimwo y'ibyo tugerageza byose kandi tudakengereye ikiye akigora kariko kose k'umukozi w'Imana we se byonyene kubavuga izina rya Yesu Kristo ategerezwa kubahirizwa byonyene kubavuga izina ryiwe mu kwicisha bugufi no mukuba kandi naho integuro yipfuga butumwa rihambaye ryazengurutse isi n'ibindi muri iyi minsi heze niyumvira ko naho biruko ntitwigeze dushobora kuzana abantu mu guhuza umutima mu gihe tutarabazana munsi ya maraso ya Yesu Kristo naho hantu honyene dushobora kuba mu mutekano Na gihe gishitse umuntu umwe yarampamagaye wo mu ruseruka cavuga ati mwene data Branham numvise ko wimukiye I Arizona kandi warashinze ikibanza hari ahantu hari umutekano kandi murazo umuntu ugukunda umutumwa buza rero umwami yarambariye ibizoshika muri Alaska no ku ntepfo muri California bizomera kandi byagenze uko yabavuze bati ubu rero nibahanyiganyiga n'ibindi ahantu umutekano ni he naravuze nti hari ahantu umutekano hamwe nzi ni muri Kristo kuko abari muri Kristo bazo ni hamwe gusanzi rero Yeremiya yongera akitwa umuhanuzi arira kandi kubera ndibaza ibyo byatuma uwo muhanuzi arira arira bambe kwari kubera nk'umuhanuzi kandi ijambo ry'umwami riza kuri we akanda akabona abantu bagendera mu migenzo yabo kandi biyumvira ko bari mu kuri kandi ataburyo na bumwe bwo kubahindukiza akandi bari bagiye neza na neza kwangara kuko turazi yuko wimbura ibyo wabivye naho w'uburinde n'icuwo buri akandi natwe nk'igihugu twimbuye canke twabivye bambe rero twarimbuye nzovuge je umwami abishatse kumuhingamo kumibabaro yo kuramukwa kandi ndandavuga ko hariya kunta ta kintu umuntu yo hunga dutegerezwa kwimbura ico twabivye kandi Imana ituretse amahoro n'ukonona ivya Gikristo Biri huno musi akonona abantu ubarongorera mu bintu bija bitangoni ibya Gikristo rero nkuko mwene data more igiye kimwe yavuze ati yoca tegerezwa kuzura abantu bi Sodomu na Gomora kandi akabasaba ikigongwe ko baturiye ko yabaturiye nivyo kuko Imana iraca gororotse aho kugabitanya kwashitse ukwera kwiwe ni jambo ryiwe bimusaba gutuma abantu bimbura ibyo bimbabivye rero dutegerezwa gukora ibyo rero murabe baramutaye isoko y'amazi yu abaca biyimbira ubwabi byobo rero ngaha hashobora kuba hari umuntu adatahura ico bica rico ico bo ni tanka abantu bikorera igerageza gufata ikibanza ciriba ni kintu umuntu yimbye rero ni bangahe bazi ico bica rico ni byiza ni byiza inabantu benshi bari ngaha muri iki gitondo rero ba ibukicobo cakera ngaho ukuntu cyasa kandi namangira ubwoba bwo kunywa ibipfuye muri ico kintu yari itanki yakozwe n'abantu ntushobora kuyizigira na rimwe ntushobora kwizigira icobo Dere kintu cyose umwana w'umuntu akora mu bisanzwe ntikiba ciza cyane ariko nkuko umwami yashinze urukurikirane rw'ibihe n'isi kazunguru ku mwaka wose uko igihe gihera umunsi wose isaha yose n'ukurenga kwizuba ibyo ntibyigera bihusha ariko n'amasaha meza cyane abaho ushobora kubona acererwa iminota myinshi mu gihe cy'ukwezi atankeka ariko murabona icy'Imana ikora cyose kiratunganye naho icyo umwana w'umuntu akora kigira agasembwa kuki rero wemera icyo umwana w'umuntu akora mu gihe ushobora kuronka igitunganye nama mvuga ibyo kuri twebwe abapentekoti murabona turabizi kandi ntituri nyuma y'urutonde rw'Imana ntitwibaza ariko turazi kandi ko muri twebwe hariho abantu bagerageza kwigana abandi uko ni ku mwana w'umuntu ameze bazogerageza gukora ibyo akora muri Bibiliya umwe jewe ndi wa Paulo jewe ndi wa Sila gutyo gutyo ariko ba bagerageza kwigana icyo ubundi yakoze cyangwa ariko arakora ariko ukuko bemera ibyiganano bitari byo mu gihe amajuru yuzuye ikintu cy'inkomoko mu gihe isezerana ari ryanyu n'abana banyu ni kuki twokwemera ikintu cyari kinyuranye ni kuki twokwakira zanemera canke ibindi byizegwa mu gihe Bibiliya ari ijambo ry'Imana ritavanze ni kuki twogerageza akongera ko canke gukura ko mu gihe umwami Yesu yavuze mu byeshiro Yohana 2:18 ati nihagira umuntu akura ku majambo y'iki gitabo canke akungurira kuriyo umugabane we uzokugwa muri cha gitabo cy'ubugingo igihe ubwa mbere na mbere yashyiraho ubwoko bw'abantu mu kwisi yababwiye ko bazobeshwaho n'ijambo ryayo rero ijambo ry'Imana rimeze nk'umunyororo uzoca bukumuriro uri fise akandi umunyororo waryo ugira agaciro karenze gusa kwiyungiro ryawo ry'intege nke kandi Imana ishaka ko tugumye ijambo ryaryose ry'ibyo aho hari mu ntango ya Bibiliya byonyine gutiri kwizamuka kw'ijambo rimwe byataye ubwoko bw'abantu mu mwijima w'urupfu. Yesu yaje hagati muri Bibiliya kandi yavuze yuko umuntu ntazobeshwa n'umutima gusa, ariko n'ijambo ryose sigusa igice cy'amajambo cyane ibice 99% ku ijambo, ariko ijambo ryose nk'uko Epfa na Adamu bari. Kandi mu mpera ya Bibiliya ibyashyiriwe Yohana 2:18 yavuze yuko umuntu wese azokuraho ijambo muri iri acanka akongera ku ijambo kuri iri. Rero kuki dukenera kwinjizamo ngaha ibintu by'ibyiyumviro by'uwundi mu gihe ikari cy'iyumviro bwite cy'Imana kuri ibi? Turashaka kwakira icyo Imana yavuze, icyo yavuze. Kandi byongeye haranditswe ngo ijambo ryose ry'umuntu ribe ikinyoma kandi ryanje ribe ukuri. Nuko byagenze n'uwo muhanuzi mu gihe cya Yeremiya yari umuhanuzi, yari afite ijambo ry'umwami, kandi hariho umuntu yagerageza gusukamo ikindi kintu. Rero ntushobora kwizigira icyo ahandagerageranya ayo matanki n'uburyo bakora bagerageje gushyiraho kugira ngo bice mu kibanza cy'ijambo ry'inkomoko ry'Imana, kuko nta kintu na kimwe gishobora kuja mu mwanya waryo. Ni Imana ubwa mbere na mbere jambo yariyo, kandi jambo yahoranye n'Imana, kandi uwo jambo yari Imana, kandi uwo jambo yihaye umubiri abana natwe. Kandi Abaheburayo 13:8 kavuga ngo Yesu Kristo ko yararejwe n'uyu munsi niko arinde kwazokwama kugeza ibihe bidashira. Ibyo twashobora kubihunga gute? N'ukuri kutagabanije aguma ari wa wundi nyene, ni wa wundi nyene mu bimugize byose. Niyo mpamvu munebi mu binezerezwa mwebwe ababatiste n'abamethodiste n'abakatolika n'abapresbiteriya n'abandi munezererwa mu nyonga hiwe ahantu hanaka muri mwebwe mwarakiriye Imana. Nkumbure rimwe na rimwe mu buryo bw'ubugenge, nkumbure mwarumvise ubushobozi bw'Imana kandi murabakozi b'Imana, ariko iyo mushoboye by'ukuri kuza ku Mana kandi mukamenya ikibanza cyanyu muri we nk'umuhungu n'umukobwa w'Imana, nico kibaha uwo munezero uhebuje Imana yari yara bateguriye. Rero turabona muri Uwera Mariko igice cya 16, Yesu ntiyavuze ati mugende mu isi yose kandi mwigishe. Yavuze ati mugende muvuga ubutumwa. Kuvuga ubutumwa ni ukugaragaza ubushobozi bwa mwemu yera muje mu isi yose kandi mugaragaza ubushobozi bwa mwemu yera. Nariko ndavugana na mwene data umwe mubashigikiye kubibi igikorane canje co mu Buhindi hariya muri Bombe muri Afrika y'Epfo n'ahantu atandukanye aha abamisionari bari baryigishije nk'ijambo canke ikintu c'ubwenge. Ariko umunsi umwe mu gikorane igihe mpemu yera yururuka ubwiwe akarokora 30,000 by'abakavukire bahamagawe rimwe imbere yaho bavugira ubutumwa, kandi aho haho nyene bari bahagaze abagore bahagaze ngaho bari gusa nko ku munsi bavuka. Kandi uwo mwanya niyene bataritse ibiganza kugira ngo bakire Kristo, kandi mpemu yera yururukiye aho hantu acakiza indwara abantu 20,000 mu mwanya umwe, bava kuri ya makinga basunika ku bitanda by'abagwaye n'inderuzo. Bukeye umukuru w'igisagara yanyeretse amakambyo yuzuye ibyo bintu ariko aragenda mu ibarabara. Abo bagore bari bahagaze hariya bari gusa batazi ko bari gusa, ariko mpemu yera amaze kubakorako begeranije amaboko yabo bahunga amaso y'abagabo babo. Kandi rero nibaza ukuntu twebwe muri Amerika dushobora kwiyita ko turi igihugu cy'abakristo, kandi ko turi mu nyonga h'Imana uko umwaka utashe twebwe abagore bacu baguma biyambura mu gihe twotegerejwe kwambara kurushiriza. Uko twambara Kristo niko dutahura uko tumeze. Rimwe na rimwe iyo ubonye ukuntu abantu bigenza mu ibarabara ndibaza namba bafise umutwe mutima by'ukuri, umenga ntibabona yuko iyo bakora ibyo icyo baba bariko barakora bacika igikoresho cyo mu rwanizi kandi bakarungi ku bugingo mu muriro. Nibyo ari kwisi yarononekaye nk'uko byari bimeze nko mu gihe cya Yeremiya. Ubu tugaruke kuri cya cobo. Rero iki cobo ntushobora kucizigira kuko ntigishobora kwiyuzuza cyonyine, gihanze amaso ku mvura yaho hantu kugira ngo cyuzure. Imvura yaho hantu ni ukuvuga imibyuro yaho hantu, akuronka umubyuro mutoye ngaha n'umubyuro mutoye hariya gutyo gutyo kugira ngo cyuzure. Rero ntushobora kubyizigira, ntigishobora kwiyuzuza cyonyine. nyene nico shobora kuvyikorera nigishobora kubishika ku bwacu rero giharura kumvura kugira ngo icuzuze rero turabaho gikura mvura yacaho gikura amazi yacu ico co bava hejuru yamazu ibitu by'ububikwaho ahantu huzu y'imyanda yose aho umukungu guwagurukiye ngaho imvura ikajana ibyo ikabimanurira neza na neza muri cacho ububiko bw'amazi mba baremaremye gica kiba nk'ikinogo cy'amazi yanduye kandi arashobora apfuye hejuru y'iraro ahari ibikoko byose n'uko mu kinyankoko n'ibindi bikirunda hariya kandi umuyaga ugahurira muri wa mukungugo n'ibindi kuri rya raro hanyuma imvura yaho hanikazi gaca ibishungururiramo hanyuma yo mazi aca mu mureko wakozwa gaca mu muringoti wakozwa kaja mu cobo cimbwe rero amaze gushika ngaha arashishisha ku buryo utegerezwa gushira hejuru igitambara gikora akazi ko kuyungurura ahandi ho ntiwoshobora kuyanywa hariya murabona ashunguruka avuye hejuru ku nzu aca mu mureko wakozwa umuringoti wakozwa kaja mu cobo cimbwe rero hejuru bashiraho ikiyungurura bakoze kugira ngo gitangire dukoko tumwe n'ibintu biri muri ayo mazi rero turabona amazi amaze kudengera iminsi mike ya muri yodi cyangwa ico cobo cimbwe mumbabarire ni byiza amaze gushunguruka avanze n'ubwoko bwose bwa teolojia n'ibindi bishushungurukirana nayo rero tubona ko yagumye hari iminsi mike yacika ikidenge akandi umuntu wese arazi muri kahise gishengero iyi Imana irungitse ikintu ubutumwa kandi buje buva akumana ari bushasha rero inyuma y'ubuzima bw'uwo yabutanguje cyangwa iyo coba ari mwo mwita uhindura ibintu cyangwa ukundi mwo mwita uko ariko kose inyuma y'urupfu rwiwe rero bashyiraho integuro bagaca bagira idini kandi ako kanya bagikora idini n'urupfu ibyo ntibizigera bisubira kubyuka byarashitse igihe hariya kera rwose kandi ni cubahiro cyose mfitiye umupatiri w'umukatolika ari ngaha agiye Imana yashinga ishengero canke atari gushinga Imana ntiyigeze ishinga idini ntiri mu bintu nk'ivyo iri mu kuvuka si mu idini rero igihe Imana yatanguza ishengero ku munsi wa Pentecote inyuma baruhiye gushinga idini inikayi Roma kandi niharya yatakarije ubushobozi bwaryo rero gudushika ku mpinduka y'abaruteriyano cari ikintu gihambaye cane ijambo ry'Imana rya atanzwe umugororo tazobeshwaho n'ukwizera kandi igihe babikora mu mwanya wo gutera imbere bose hamwe akubandanya kugenda kubandanya bose hamwe bakoze ishengero riteriyano baratandukanye n'uwo mugwi hanyuma rero byarapfuye rero Imana yahagurukije John Wesley hamwe n'ukwezwa ubutumwa bw'igikorwa cya kabiri cy'ubuntu kandi cyari ikintu giteye igomwe ariko inyuma ya Wesley na Absurde bashyizeho idini birapfa hanyuma haja ba Pentecote hamwe n'ugushumbushwa kw'ingabire bariko bakora byiza n'igiki cabaye babyubatse ku idini bica birapfa neza na neza rero hagati y'ibyo byose Imana iracahamagara amasigariri yakuye murunganwe rwose atankekira abikora kandi n'igihe cyacu cyo kuvayo tugakoranira hamwe kandi nibyo niyumvira ishyirahamwe ry'abagwiza tunga b'ubutumwa bwuzuye ryaragize uruhara runini ya mu kubomora izo mpome kandi bavuga bati nta tandukaniro riri hagati yacu muze tuje hamwe dusenga Imana dufise intumbero imwe atari mu idini iyaba ari idini noca mvaho bapfukira ubutumwa bunyene ntacyo mfana n'ibyo uko biri nuko bitegerezwa kuba ugufatanya atari ugufatanya k'umugenzo munaka ariko gufatanya muri Kristo mu bushobozi bwo kuzuka kwiwe icyo nicyo kintu kiza n'ubuzima kiza n'ukuvuka kandi mbere y'uko hashobora kuza ukuvuka dusanga hategerezwa kuza urupfu imbere y'ukuvuka kandi ukuvuka n'umwanda ukuvuka uko ariko kose haba mu iraro ry'ingurube cyangwa ariho yose n'umwanda kandi nuko bimeze n'ukuvuka ubwa kabiri bigutuma ukora ibintu mu bisanzwe utokwiyumvira gukora ariko iyo witeguriye gupfa kuri wewe rero uvuka ubwa kabiri icyaremwe gishasha muri Kristo Yesu rero ikintu biruguruka kandi ubuzima bugahinduka iyindi mbono kuri wewe kuko wakiriye Yesu Kristo kandi atari ibiremano by'ivyiyumviro canke zanemera zabo canke no kwevyerekeye ijambo ryanditswe ritegerezwa guhabwa ubugingo na mpemu yera uko teolojia ufise yoba ingana kose iryamye ngahipfuye noshoboye kugira umukama w'ingano gushika aho zigera mu ntambuko yaho zishobora guhabwa ubugingo izo ngano ntizizokwigera zimera kandi urashobora kuronka urupapuro mutsindo ruhanitse mu mibereho y'abantu mu mategeko icyo ushaka cyose ariko gushikaho mpemu yera cha muri ibyo ngo abiguhera ubugingo mu buryo bwo akugiriranira imigenderanire yawe bwite n'Imana aho rero ingano ntacyo zimara ibyigwa byawe nibyo ubusa nkuko wa mugabo w'umwongereza yavuze ryajoroga naratangaye cyane kubw'ibyo ibyo yari yigishije byose nka Pawulo byamusabye kwibagira ibyo yarazi byose kugira ngo aronke Kristo gukora ibintu yiyumvira ko atokoze ari kuko niko Imana ikora iducisha bugufi mu mashuri yacu sindiko ndagerageza gushigikira ubujuju ariko ndiko ndagerageza kubabwira ubudasa amashuri ntashobora na rimwe kuzana ubugingo bisaba mpemu w'Imana kugira ngo hatse ubugingo kandi ubwo bugingo ntibutegerezwa kuva mu vyiyumvi mu muvyuro wo mu vyiyumviro gusa butegerezwa kuza buvuye muri Bibiliya umuvyuro w'ijambo kandi iryo jambo ni rya rindi nyenejo uyu munsi no mu bihe bidashira kandi iryo rikorotse uyu munsi akandi rigatanga ubugingo uronka umwa ibyamwa bimwe nk'ibyo waronse mu byakozwe n'intumwa kabiri neza na neza byamyari uko kandi nuko bizokwama kuko ni mpemu w'Imana tunganye guhumekerwa bisaba uguhumekerwa kugira ngo ibintu bikoreke nico gituma mwebwe abagabo mwama mwigishwa za ngo zana abana banyu ngaha rero atankeka nibyo nanezerejwe no kubona umukobwa wanje Rebeka yinjira akicara hari y'iminota mike gusa bamwe muri mwebwe mwambonye mvunira akaguhe umugore yari umukobwa wanje rero yinjiye acara aricara ndamwipfuriza akuronka mu batizo wa mpemu kandi nico gituma ari ngaha mu gikorane iyo niyo ntumbero yabyo bisaba kugendererwa nkuko muhinga wa kera Bosworth yakunda kuvuga urashobora gufata irigi ry'inkoko ukaribundikira munsi y'ikibunda rizovamwo umuswi w'inkoko kubera iki kuko ari rigi kandi ryabundikiriwe bihagije sindagwa ishinga nuko uri mu Methodist mu Baptist mu Presbyteriano mu kugendererwa kubereye hazovyarwa umwana w'Imana yavutse ubwa kabiri n'ukugendererwa kubikora hatarabwe ikimenyetso cy'idini nahora ndagira inka narabona umugenduzi iyo twazifata tukazidugana mu ishyamba hanze y'uburagiro bwepfo mu mararo tukazijana mu ishyamba wewe warahagarara ngaho ukaraba uko uzagenda zica mu irembo ku ruzitiro rw'imbaho nta na rimwe yaraba canke ku bwoko kuko hari ubwoko bwose bwaca ngaho ariko hari ikintu kimwe yitegereza cari mparati y'amaraso yategerezwa kuba iyo mu bwoko bwa Hereford itavanze ataru uko ntiyashobora kuja muri iryo shamba kuko nishira hamwe Hereford gara igirira muri iyo shamba itegerezwa kuba ifise imparati y'amaraso kugira ngo igumane ubwoko neza kandi nibaza yuko ari uko bizogenda ku munsi w'urubanda nza ntazombaza namba nari umu Methodiste umu Baptiste cyangwa umupentekoti cyangwa umu Presbyterian ariko azoraba imparati y'amaraso ni nabona amaraso nzorengana ni kobiri rero turabona yuko ibi byobo inyuma yaho bimaze ngaho mwanya muto bira bihinduka ibiziba bitembamo kandi ntibiba ari byiza kandi rero bica bicika byongeye bicika uburaro bw'ibikere imiserebanye n'inzoka n'udukoko n'imigera n'ibindi byinshi kuko hari ukubora kwiyinji kwagerereyemo woshobora kwiyumvira ibi koro kabiva kurusenge rw'iraro canke biva ku nzu yegereye iraro canke hariho hose umwanda wobure uraho ubwoko bw'udukoko n'imigera n'ibintu byose bikorokera muri ico cobo rero ico ni kigereranyo gikwiye cy'ubwoko ubwo ari bwo bwose bw'integuro yakozwe n'umuntu n'udubi uhereye mu ntango nico gituma akeneye umucunguzi ntiyashobora kwicungura we bwiwe nta kintu na kimwe ashobora gukora ku bwivyo yarazimiye uhereye mu ntango yavukiye mu isi umunyabyahaza mu isi avuye apfuka ibinyoma n'umubeshi uhereye mu ntango none yoshobora ate gukora ikintu na kimwe ku bwiwe mbega umuntu yera yobishobora gute nta muntu yerabaho nta shengero ryera ribaho ni mpemu yera si shengero ryera abantu bera ni mpemu yera mu bantu uko niko biri amina.
It's a Holy Ghost among a people. That's what it is. I mean, not a holy mountain where people.
Esiku musozi wera ho Petero n'abandi bari bahagaze mu musozi ntiwari kwera ariko ni Imana yera ku musozi yawugitse wera se umuntu yera ni mpemu yera akorera muri uwo muntu ikamugira wera si uwo muntu ariko umuntu wa mpemu yera si uwo mugabo kubera yuko we n'umugabo gusa yavukiye mu byaha abumba bumbigwa mu kugabitanyaza mwisi avuga ibinyoma integuri yariyo yose yakozwe n'umuntu izomugumiza muri ibyo nyene izohumisha ubwenge kuri icyo kintu amaso y'ikinyabwenge ku buryo biyumvira bati ndi umunywanyi w'ishengero izina ryanjye riri mu gitabo nakoze iki data yari iki n'ibindi n'ibindi ibyo byumvikana nk'aho ari byiza kandi ni byiza nta na kimwe novuga cyo kubirwanya ariko yamara mugenzi Yesu yaravuze ati umuntu natavyavuka ubwa kabiri ntazokwigera abona kubona ngaha ntibisigura yuko abonesha amaso ariko gutahura ubwami bwo mu ijuru gushika ubuvukiyemo mbega ni gute uyu muvugabutumwa w'umubatiste ni gute uwo mugabo yahagaze hariya akanegura akongera akabitekeza murabona nta kintu na kimwe kiri muri we coshobora no kuvyakira ariko Imana yategerezwa kubikora murabona Imana yamuhaye mpemu yera yagaragaje yuko ibi bitari uburyarya ibi ni jambo avyumva gusa bivuye mu vyiyumviro vyo mu ishuri kandi yageragaza yuko imihezagiro yose y'Imana bakayishira mu minsi yarenganya umuvugabutumwa akiri muto w'umubatiste ngaha nagiye kinini yakiyaciye yari yicaye ahanyene muri iki gitondo nuko araza kuri jewe maze arambarira ati mwene data Branham hari ikintu kimwe uri kurakora kikosa navuze nti mfasha nuko aravuga ati wewe uri niyumvira yuko uri mvuga kuri kandi uri umuntu mwiza ariko navuze nti urakoze mugenzi yavuze ati ariko hariho ikintu kimwe ukora nabi navuze nti nizera ko umwami abona gusa ikintu kimwe kimeze nabi nuko avuga ati rero hari ikosa ukora niri yavuze ati ugerageza kuzanira iyisi igikorwa cy'intumwa kandi aravuga ati igikorwa cy'intumwa cyaheranye n'intumwa navuze nti nk'umubatiste ku mubatiste nashaka kukubaza ikibazo kimwe aravuga ati ikihe navuze nti urizera yuko ijambo ry'Imana ryavuhumetswe igihe cya ryo cyose yavuze ati ego neza cyane navuze nti rero yaravuze ati niwongera ijambo rimwe cyane mugakura ko rimwe kuko nca ndavuga nti ndajya kukwerekaho umuhezagiro w'intumwa waje ku bantu ku by'isezerano ry'Imana rero nawe unyereke isezerano ry'Imana ry'igihe ryaviriye ku bantu urabona namba udashobora kuronka ibyo mu ijambo rero ubyibagira urabona ndavuga nti kuko urabandanya ntiyigeze avuga ikintu na kimwe mu minota mikeyi nuko rero ndavuga nti ni byiza rero mwene data nashaka kukubaza iki Petero yazanye ubutumwa bw'intumwa ku munsi wa Pentecote kandi twese turazi yuko ibyo ari byo kuko yari afise imfunguzo z'ubwami izo Yesu yari yaramuhaye ubu rero naba ibyo yavuze rero yavuze ati mwihane umuntu wese muri mwe bwabatizwe mu izina rya Yesu Kristo mubone guharirwa ibyaha byanyu kandi muzohabwa ingabire ariyo mpemu yera kuko isezerano ari ryanyu kandi ari ry'abana banyu n'abari kure bose bazohamagarwa n'umwami Imana yacu rero namba hari hahantu aho yabi kuyeho none ni iki cyashikiye amajambo ya Petero yo ku munsi wa Pentecote murabona oya ntibyigeze bihera mwagazi mukundwa wapfuye amaraso yawe y'igiciro ntazokwigera atakaza ubushobozi bwayo gushikaho ishengero ry'Imana ryacunguwe rikizwa ritagisubira mu byaha aho niho mu ndimburo y'icubahiro kurushiriza nziza cyane kurusha nzoririmba ubushobozi bwawe bwo gukiza igihe uru rurimi ruke ne rw'uburebe rugikimiza ruzoryama mu mva rucecetse mana mfasha kwizera ibyo ni kubiguma ko natwe twese kandi tubihagarare koko kuko ari ukuri k'ubutumwa bwiza ego mugenzi umuntu w'umunyabwenge ntiyokwigeze na rimwe araba hari ibintu kandi mumenye ko bitazokora ntivyigeze bikora na rimwe idini ritunganijwe n'imigenderanire hagati y'umuntu n'Imana itunganijwe n'umuntu ntibizokwigera bikora mu nyonga h'Imana bitegerezwa kuza bitanduye bipfuye ku Mana ntivyigeze bikoreshwa na rimwe n'Imana nta gihe na kimwe muri kahise ahi y'Imana yigeze ikoresha integuro nk'iyo rero mwebwe yo muronka abanywanyi n'ibintu nk'ibyo ariko nshaka kuvuga yuko urubuto nyakuri rw'Imana umuhezagiro nk'uwamanutse ku munsi wa Pentecote ntiwigerutsana na mu idini uza biciye mu kuvuka akuvuka bwa kabiri duhamagariwe gufata Isirayeli nk'icyitegererezo ico akaba ari cyo bari raba neza baramutayewe isoko y'amazi yashizweho akubgabo maze biryimbiri byobo byo kubika amazi mwoshobora kwiyumvira ikintu iyo umuntu ari kwiriba ritemba amazi ariko aranywa amazi rero agashaka kwiyimbira icobo cyo kubika amazi murabona ngo akinyweremo rero ibyo nibyo umuhanuzi yavuze ibyo nibyo ijambo ry'Imana ryavuze ibyo nibyo Imana yabariye umuhanuzi mwarantaye kandi mwarantaye jewe isoko y'amazi y'ubugingo maze mwiyimbira ibyobo byo kubika amazi ibyobo byatobotse mu mishwena kandi bidashobora kuguma mwamazi murabona ikintu kimwe bashaka ikintu kimwe bashobora kugenzura canke kwerekana icobo bakoze ubwo nibwo ubusazi bw'idini ritunganijwe n'abantu ryamari gerageza bategerezwa kugira ikintu kinaka muri byo ubwabo bategerezwa kugira izo nteguro zose n'amashira hamwe n'ibintu binaka kandi ndumunywanyi wiri ubu aho kugira ngo babe gusa abana b'Imana baciye bugufi bashaka ikintu boshobora kwerekana ubwabo aho kureka Imana ngo ibikore mu buryo bwayo bashaka kubikora mu buryo bwabo kandi uko niko integuro z'abantu zagize ishengero uyu munsi si integuro y'abantu yose umwe abishaka uku ubu buryo uwundi abishaka buriya buryo namba bara mu Methodist utegerezwa kumuba muri ubu buryo umubatiste ubu buryo umupresbiterian umukatolika n'ikindi cyari cyo cyose bafise integuro zabo ivyo sindabirwanya ariko ivyo sivyo ndiko ndavuga umuntu ashaka uburyo bwiwe bwo kubikora kandi n'Imana ivise uburyo bwayo bwo kubikora kandi yaravuze iti mwishimikize uburyo bwanyu icobo chatobotse mu mishwena kandi ntimuzokwemera izinzira zanje inzira y'ubugingo kandi ico nico kimwe nuko biri uyu munsi ntivyahindutse na gatoyi nimwe yumvira inge na rubusazi bw'umuntu guta iri barya amazi y'umusarara temba amazi rero agashaka kuja mu cobo chatobotse mu mishwena yiyimbiye ubwiwe kandi akiyimbira icobo co kubika amazi nuwo mwanda wose uva hejuru yiraro ugitemba mu maze akinywe akakinyweramo atanke kari kintu kitagenda neza mu mutwe w'uwo muntu kandi iyo umuntu yishimikije iciyumviro cishengero ku byanditswe aho kwemera mpemu yera garagaza ibyanditswe maze akabigira bizima ku bwanyu hari kintu kitagenda neza mu buryo bwa mpemu kuri uwo muntu ibyo nibyo neza na neza atankeka mpemu yera umwe wese afise insiguro yiwe ya Bibiliya icyo yiyumvira ko ari ciza Imana ntikeneye imfashanyo yawe Imana ntikeneye insiguro yawe Imana n'umusobanuzi wayo ubwayo Imana itanga isobanuro mu buryo bwa yo mu buryo bwoyo ivuga yuko izobikora umwami yavutse mu itanguro iki haba umuco maze haba umuco ibyo ntibikeneye isobanuro nimwe ibyo ni by'Imana yakoze yaravuze ati inkomi zosama inda yarayisamye ibyo ntibikeneye isobanuro nimwe yaravuze yuko yo izosuka mpemu yawayo kuba ari n'umubiri bose yarabikoze ntibikeneye isobanuro nimwe Imana isobanura ijambo ryayo ubwayo mu kurishimangira no kurishitsa no kuryemeza uko ni kumuhanuzi yemezwa ko ari uwo Imana yaravuze ati asangwa hari umwe muri mwe bw'uwo mpemu yera cyangwa uwo mvugisha je uhoraho nzomwimenyekanisha mwiyerekwa mvuganire nawe mu nzozi kandi ibyo avuga ntibyashika muraca mu mwubaha ariko nibitashika ntimumwubahe nico kimwe n'iyo Mana ivuze ijambo ryayo maze umuntu akavuga ati ijambo ni iki uko bigashika uko nyenaho rero ni Imana ibikora ariko namba avuga ati ni uko bimeze kandi yo minsi yararenganye rero bitwara ibintu byose afata umukate w'abashonji mu kibanza ciwe uwabana maze akawubanyaga nuko bo bakicwa n'inzara mbega wo kwifuriza iki kunywera mu cobo co akubika amazi mu gihe hari riba ritemba amazi riri ngaho none isoko y'ubugingo ni iki ya soko y'ubugingo isoko y'amazi y'ubugingo niki iri bitemba amazi niryo tworigereranya ubu ndashaka yuko mwitegereza neza ubudasa hagati y'icobo cyo kubika amazi n'isoko y'amazi y'ubugingo hagati y'iri baritemba amazi n'icobo cya kera cyo cyatobotse mu mishwena ngaho cyuzuye udukoko n'imiserebanyi bikera imigera n'ibindi murabona Akanda hatari ribari temba mazubu ni murabe netibi riri kwijugaryo ntegerezwa kugira integuro zihambaye na zimwe ngo uzishire mwa mahera menshi ntegerezwa gushira hamwe abanywanyi benshi rishigikira abanywanyi baryo kubwa mpemu ubugingo muribo ari kugikogwa itegereza amazi arivamwo afutse ahumanuye kanda keye ese cyobo cyo kubika amazi ikintu kinaka curugobi cahawe inyigi sho ni byiyumviro bitandukanye 40 50 bivuga ngo iki nukuri nakirya nukuri niki cyiyumviro no gutora no kudomako urutoki kandi nkuko babikora hanyuma rero bakabishinga kidini ni jambo ry'Imana rihumanuye kandi rikeye ritanduye rituruka mu kiganza cy'Imana niri bari temba amazi y'ukuri raba neza ibanga ry'ubushobozi bwaryo riri muri byo nyene umuntu ntashobora kuritora ikintu kimeze nk'inguvu munsi ya zitumari dudubiza ndibuka igihe jewe kera nari umurinzi w'ishamba wo muri leta ya Indiana nahora nca hafi yiribari mu isoko muri akanti Harrison akandi gusa yo byasa nuko byari byo bintu binezereje bya mbere bibaho haba harihe ibarafu hasi urubura bwa rya bariri mu rubura uko haba hakanye rwose ryagumari dudubiza naho ibidengeri n'amatanki ya kera byakozwe n'abantu yuzuye ibikere ni ndi byaba biri ngaho byuzuye urubura gushika hejuru kandi yo bija kwerekana yuko idini ryaryo ryose kubwo akubura mpemu gatoyi canke guhindura gatoyi kirere bizokanya gushika hejuru ariko iri bari temba amazi yireba niyo ni ya yindi nyene cyo no munsi no mu bihe bidashira rituma ibintu byose biguma bidudu biza bipfa muri byo kandi bigasunikirwa hanze yaryo kandi aho nta na kimwe kirimo uhereye ubwa mbere na mbere kandi kintu cyose kiryinjiramo rigisunikira hanze kikava mu nzira icyo kintu caradudubiza nkuko maze ndavuga nicara hasi ngaho umunsi umwe ndiyumvirane nizera konja kuvugana nari rya soko akanya gatoyi gusa narakuye inkofero yanje maze ndavuga nti mbega ni igiki kikunezereje ni igiki gituma ududubiza uko nkumbure ni kubera yuko impongo zikunywa ko rimwe na rimwe iyaba waryari gushobora kuvuga ryari kuvuga riti oya naravuze nti nkumbure ni kubera yuko ndakunywa ko oya sivyo naravuze nti rero niki gigutuma humanutse rwose ukeye rwose none niki kidudubiza kigutuma ududubiza wuzuye umunezero igihe cyose kandi atakintu gishobora kugutuma ukanya uriterera hejuru kandi nta kintu na kimwe kihari amazi y'umusarara iyaba ryari gushobora kumvugisha murazi cyo ryari kuba ryaravuze ryari kuba ryavuze riti mwene data Branham si jewe ududubiza n'ikintu kiri mu nyuma yanjye ikintera kududubiza kandi niko biri no kuri ni jambo rikenya ariko murazi cyo aka kuvuga akandi uko niko biri no kubuzima bw'uwavutse ubwa kabiri ntushobora kubugumya ni iriba ry'amazi muri wewe ridudubiza mu bugingo budashira murabona hari ikintu kimwe muri ibyo atacu ufise ugikora ko amatangi yakozwe n'abantu arashobora kuzura urubura kandi akaguma saba umubyuro n'ibintu byose ariko umuntu ari munsi y'iryo soko agerereye muri iryo soko ijoro n'umurango oya ntutegerezwa kurindira imvura yaho hantu n'umubyuro waho hantu we urayuzuye nzomuha isoko y'ubugingo muri we itudubiza hariho ikintu kinaka muri ryo riguma rifutse iminsi yose rihumanuye kandi rikeye n'ijambo ry'Imana ritanduye mu minuta mu mutima no mu kanwa kabyawe ryigaragaza ubwaryo ryivugira naho imvura yoba iri kwiragwa cyangwa hari urubura igihuko coba kimeze kose ubwo munezerewe kuko mpemu yera ari ngaha dudubiza n'ubushobozi bunyegejwe rabaneza yo ibanga nyaryo riri muri ryo riritanga ubwaryo akubuntu ku muntu wari we wese aja kunywa no kwiha akubirigize rero ibyo ni byo si kwinena kuza uvuga uti rero ubuntu gerezwa gusa kuja mu ishengero rya metodiste kuko ndi umu metodiste kugira ngo ndonke umuvyuro nzotegerezwa kuja ngaha ariko namba ntegerezwa kuja mu bapenekote kuko ndi umunya muvyuro wa penekote ndakubariye iyo ufisi ryo riba ryamaza tutubitsa iryo soko iyo uri nyuwako nta budasa buriho uha uwuciye hafi wese wifuza guha ibyizigiro by'ubugingo umukatoliki umuporoti umuyuda umupagani cyangwa icyo yoba ari cyose ufise by'ukuri ikintu kinaka muri wewe kibikora murabona ikindi kintu kijanye navyo ntibisaba ko uyasunika ntibisaba ko uyakwega ngo uyasunikire hejuru narabibonye kenshi gushika nawe ikindwaza gukwega hejuru ikintu kimwe kuvuza urutonde rw'indirimbo no gusimbagurika hasi no hejuru cyane urutonde rw'inyandiko hiyo mu gisagara n'ibimenyetso bininiya bihambaye umuntu w'igihe hariho umuntu umwe gusa w'igihe nawe ni Yesu Kristo akabari wa wundi nyenecho uno munsi no mu bihe bidashira hari hi ntumwa imwe gusa iturutse ku mana nayo ni Yesu Kristo ego mugenzi ntibigusaba gusunikira ibyo hejuru canke kubikwegera hasi canke zi ntibigusaba kuba umunywanyi waryo uraryakira gusa kubuntu amina jewe ndi isoko y'amazi y'ubugingo mwarantaye kugira ngo mugende mwitunganiriza amatankamwe rero ntibigusaba kubikwega kubisunika no kuba umunywanyi wabyo kubyishimikiza nta kindi kintu usabwa gusa kurinywa ko kubuntu na teoreji yariyo yose yashizweho n'abantu nimwe ukeneye ngo ikubere n'igitambara ikiyungurura canke ngo ikubarire ibiri camwe ivyo wabyakoze na nayo teoreji yakanaka yashizweho n'abantu yintegura imwe ijanye n'ivyubwenge idini ryigirira igororotse muri ibi ijanye n'ivyo gusenga ntavyo mukeneye nibitegerezwa kuba vyarabaye nga ushize akayungiro kuri ivyo byo gaterera hejuru mu karere nta kintu na kimwe bisangiye biri cyubgatyo no bushobozi bw'Imana bududubiza mu bugingo nikuko umuntu yote ikintu nk'icyo akaja kuba umuntu wanyu w'integura imwe ribiragarenge y'ibyo no shobora kuvuga ntirikeneye igitambara kiyungurura na kimwe ntirikeneye kuba ntirikeneye kugendera mu mvura yaho nyene kugira ngo ryuzuzwe ryamadutsuye igihe cyose amina umuntu ndabumva bavuga bati merewe nabi gusa uyu munsi mana we yo neterejwe nuko ni bereye munyonga himana namba ibintu bigenda neza canke nabi we nubugingo bwanje amina we nubugingo bwacu we nubugingo ubugingo bw'umusesekara ego mukenzi kandi rabi byo ridudubitse ubushobozi n'ubutungane bwaryo biri muri ryo nyene ntirikenera akaburirwa riva mu cobo cyo kubika amazi canke iyindi integuro iyariyo yose umuntu umwe aravuga ati hewe ikarata yawe y'ubunywanyi nigishira hamwe irihe reka turabe nambura umubatiste mwiza ndaja kuraba kufisi ikarata canke cyangwa umupenekoti mwiza nambura uwo muba oneness twoness freeness canke ikindi cyarizo cyose murabona ntirikenera gukaburwa na gatoya rya mareriko riragenda ego murazi narigeze kuba mfise icyo cobo cyo kubika amazi cyake nategerezwa kuvoma amazi munsi kandi ngakwega nongera nkwega nkoresheje ipombi kwega kugira ngo ndayakuremo ngaho murazi warapfoma yandi mazi make muri ibyo maze ugakwega gusa umurundo w'udukoko n'ibindi birimo ugakwega udukoko n'ibindi bintu uko niko bisa n'ibigenda muri imwe muri iyo mibyuro yateguwe ariko Imana ishimwe hariho isoko ryuzuye amaraso aha abanyabyaha bibira munsi y'uwo mupfu ntabwo ugira abantu abanywanyi bishengero uba hindura abakristi yo baje kuri iyo soko kubera iki woheba iyo soko y'amazi y'ubugingo ukanywera mu cobo cy'amazi yanduye nk'icyo ntabyo gupomba ubushobozi bwayo buri muri yo ubwayo ntikenera gushisturwa ego mugenzi kuko yo nyene ubugingo bwayo nyene buri muri yo ubwayo uko niko urubuto rw'Imana rumeze mu mutima w'umuntu ubugingo bw'Imana buri mu muntu ukugiti ciwe atari mu ishengero muri wewe buri muri wewe niwe ufise urubuto rw'ubugingo muri wewe kuyumviriza ko rimwe gusa birakwiye kugira ngo vyemeze abakozi b'ishengero b'ubwoko bwose mubaze umupatiri w'umukatolika mubaze umupatiste uwo ari we wese kumviriza rimwe gusa kuri iryo riba rikuru ritemba amazi ndababariye biremeza yuko ari ukuri ubugingo bwawe bushonje uko biri kose biremeza uwanyotewe birengeje uko biri kose rero niwaba unyotewe umubatiste mutoyi ntiyaranyotewe ubwa mbere ariko igihe yanyotegwa amazi yaramu ryo ryohiye cyane rwose ibyo nibyo ariko utegerezwa kugira inyota inyota ihetsagiye nk'uko Yesu yayise murahiri wabafise inzara n'inyota cyo kugororoka kuko arimwe muzohatwa amina Yesu yarabivuze mugenzi ego mugenzi nisoko ihetsagiye kumunyotewe kubera iki hogira umuntu n'umwe ashaka kuyiguza ikidengeri cy'amazi cyo mu myaba mbega mwokwifuje gute gufata iri baritemba amazi ukariguza n'ikidengeri cy'amazi cyuzuye udukoko n'imyanda y'ubwoko bwose bw'ibiremarema ry'abantu imana nayo ikaba yaravuze yuko uwongera rimwe ku ijambo ryayo cyangwa gukura ko rimwe ku majambo yayo umugabane wiwe uzokurwa mu gitabo cy'ubugingo kandi mu gihe imana yasezeranye ko izogaragaza iri jambo muri buri runganwe kuko isezerano ari ryanyu kandi ari ry'abana banyu n'abari kure bose abazohamagarwa bose n'umwami imana yacu kubera iki woja gukwega ukoresheje ipombo y'integuro zanduye haraciye imyaka kuri mani imwe ya kera nkumbure iyo manu yari imeze neza sindabirwanya mu gihe cya martelitere mu gihe kiki muno mu gihe cya kiriya n'abandi bahindura ibintu sindabirwanya ariko iyo ni manu yakorotse haraciye igihe kinini namba turaba neza muri bibiliya tubona yuko bategerezwa kuyitora iminsi yose bategerezwa kuronka nshasha imaze gusaza gatoyi yarabora ntushobora kubora idasambutse itegerezwa kugira udukoko muri yo canke ikintu kinaka kugira ngo ibore turazi yuko ari ukuri niko biri kandi uko niko integuro zimeze inyuma yuko ibaye ngaho uhereye ku mupfyuru umwe uhambaye gushika ku wundi kandi kadika ikanduzwa ikuzura udukoko maze ikamera nk'icobo cyo kubika amazi cyuzuye imisiba nk'uko twakunda kuyita udukoko dutoya twatera twa nyagara muri yo kandi iyo niyo ngorane n'ubuzima bw'abantu benshi cyane uyu munsi buzuye gusa imisiba inyagara iva kuri umwe ica kuri umwe n'uwundi ivuga inkuru zidafise ukuri muri zo na gatoyi ivyo nivyo inyagara iva muri umwe ija ku wundi nari mu metodiste narabaye umunywanyi wa batiste nari umukatolika nagiye kuba iki nagiye kuba kiriya n'imisiba gusa yo nimwibagire ivyo bintu byose maze muze ku isoko amina iriba ritemba amazi ubwiza bw'ubugingo budashira bwa Kristo ndizera yuko we ari isoko idakama y'ubugingo uko uronka vyinshi kuri we nikurushiriza kuba mushasha kandi uko igenda ikanya niko iba nziza kurushiriza kandi ikaryoha kurusha maze imyaka 33 ndamukorera kandi umunsi wose ugenda uryoha kurusha uko wari umunsi umwe imbere yawe sinigeze mba yavutse yuko utazige unyoterwa na rimwe ntiwanywa kuri aya mazi mwitegereze ingene ibi bihambaye yo Isirayeli yakoze nk'uko benshi bakora ubu bahebye isoko y'amazi y'ubugingo bagenda kwiyimbira amabirika ubu tuvuga ibyerekeye ubuntu umwanya mutoye gusa ku buntu bw'Imana turafise amategeko n'amabwirizwa kandi iyo atari muri urwo rwego ndafise igipimo cyo gupima idini asangwa utarigera kuri urwo rwego utegerezwa ntushobora kwinjira n'ibindi bindi ariko Imana idukiza kubw'ubuntu si kubw'ingero yo gupima murabona ariko Imana tuvuge kubw'ubuntu ubu inge n'ibyo byashitse kunywa kuri we uvuye kuri iyi ngero yo gupima kwidoga Isirayeli yidoga araba yaravuze ati nzobagendera ubugira kandi murabe mu byanditswe murabe yaragiye kubagerageza kubagendera ubugira kandi Isirayeli yidoga mu kiyaga gitukura bari basabwe kumukurikira biciye mu mazi bitengeri ya Egiputa babe abantu bidegembya bari barabaca bari batumiwe kuza kuba abihanga bidegembya hamwe nawe biciye mu kiyaga gipfuye ikiyaga gipfuye ikiyaga gitukura bambi bagicamwo baca mu bugaragwa bazane itandukaniro hagati yabo n'abagerageje kubigana batakebwe yo ibyo nibyo byazanye ingorane umwe wese muri bo yaguye neza mu Echange neza mu kiyaga Farawo n'ingabo ziwe bari babonye abantu bagendeshwa n'inkomezi zo mu ijuru rero baragaruka kandi bagerageza kubigana batari mu bagenewe umuhezagira kandi igihe babikora barahonye kwari ukwigana ko mu mubiri umuntu agerageza gukora ivyo agerageza kwigana ikintu kinaka rero agerageza kwigereranya akuvyo umubiri n'umukristo w'ukuri mwene data w'umuhindi hariya arabizi ugiji pombe urabona abantu hariya abahindu nabandi bantu baryama kumisumari no hejuru batambukira kubira hure na kandi akandi bakagenda gendera mu muriro kugira ngo berekane ko bashoboye kubikora n'ibintu nk'ibyo uko no kwigana nk'ibyo umubiri n'umuntu kanaka ari mwishamba hari yakora ibyo nk'ikimaza shikani y'Imana yi dusanga ibyo mu buzima bwose bwa kidini kwigana kubyo umubiri umuntu kanaka gerageza kumera nka nakawundi hari akarero kamwe gusa ko kwigana ni kuba nka Yesu Kristo wayi yari jambo kandi rerije ijambo ry'Imana rije kuri wewe bizoba cyo kimwe hari ku Imana yarabarongoye neza na neza gushika mu gihugu ikisezerano uko biri kose basanze kandi tangi zose igihe batangura kugenda baca mu bugaragwa mu rugendo rwabo rero inyuma yaho bitandukanije basanze izo tangi zose zarumye kuri bo kandi muzosanga ikintu nk'ico nyene mwene data igihe utanguye uru rugendo rwo kuja mu gihugu cy'isezerano uzosanga inzuga izugaye nk'uko urya muvuga butumwa w'intwari yavuze umwangirikani canke icyo aricyo cyose kandi ikintu ca mbere womenya ishengero ryiwe ryaramwirukanye murabona kuko yashikanye benshi kuronka mwe mugera ivyo byaciye bihagarikwa kandi natwe kandi Isirayeli yasanze ikintu nk'ico nyene nkuru Muturo rero mu rugendo rwabo rwo kuja mu gihugu cy'isezerano amatangi yose yari yumye ego rugendo rwabo mukubaha ijambo ryiwe ryasezeranye urugendo rwabo mu matangi basanze yumye ubu basanze itangi amatangi batashobora kuyishimikiza kubwo urugendo kandi gihugiye mu rugendo kubwo akubaha ijambo ry'Imana kandi ugerageza kwiyunga nibi nabiriye uzosanga tatangi narimwe mwisi rizoshigikira ivyo nta nimwe uri muntu Imana ikurongora mu nzira ishaka kukurongoreramo rero twasanze ikintu nk'ico nyene uno munsi kandi amatangi yose yarumye ari ku isezerano ryama na ntarya rukuri ku mana ishikana isezerano ku bantu bayo yasezeranye kuzobaronsa ibyo bakeneye byose kandi yarabikoze hagati yayo matanga atagira amazi yumye mwiyumvira kuri ibyo kandi Isirayeli yaridoga mu bugaragwa mu rugendo rwabo yahagamagaye umukozi w'umurongozi wiwe umuhanuzi Mose ku ruhande kandi yugurura isoko y'amazi y'ubugingo kubwo igitandara gikubiswe gutyo abana biwe bizeye ntibahonye muri iki gihe ibyo bivuga ku byerekeye ubuntu akubwanje ntitubereye ibyo twakoze uko twobayeho ntitubereye ariko Imana muri iki gihe nk'uko nyene hano muri iki gitondo raba kuba metodista abapatista abapresbiteriyani abakatolika na bose yaruguru gisoko abaheburayi 13 harerekana ko ibi ari wa wundi nyene cuno munsi no mu bihe bidashira rero ibyo bigira ukuri Yohana 3:16 kuko rukuni Imana yakunze abari mwisi ariko gwatumye itanga umwana wayo w'ikinege nk'umwizera wese ntapfera ubu ari kwahabwa ubugingo budashira kandi yamanitswe kubw'impamvu zitandukanye kuko abantu bariko baridoga kandi bacumura kandi bari bakomowe n'inzoka kandi bariko barapfa kandi kubwo guharirwa ibyaha byabo no kubwo gukira indwara zabo kandi iyo ni ya soko nyene yuguruwe ku bwacu uno munsi ko gakiza kacu no kubwo gukira indwara zacu z'umubiri kuko ni wawundi nyene uno munsi no mu bihe bidashira kandi igihe gitandara cyakubiswe kubw'isezerano ijambo ry'Imana ryari ryategetse yatanga imifunda y'amazi meze umusararasi sayadatemba sayandu yariko ni munyonga nyene z'Imana amazi y'umusarara kandi yakijije abayanyoye bose ubuturazi ko ibyari ukuri kuko tubisoma mu isezerano rya kera nk'ikigereranyo ubu niwategerezwa kuyakwega kuyapompa kwifatanya nayo kuja mu iseminare kwiga ingene bayakoresha bazokubwira ingene bayakoresha hariya murabona yone tsamwebwe asangwa mwararonse nk'emugera turavyizeye ariko rero mu bikore gutya ariko murabona ntimusuzuma ntimukoresha mwemugera mwemugera aragukoresha murabona ntushobora gukoresha mwemugera aragukuro arako yarakuronse ingabire si ikintu kinakutora nk'imbuga itakandi usongoresha ikaramu y'igiti n'ukwihebera Imana kandi ukivana mu nzira kugira ngo mwemugera ashobore kugukoresha mumenye ntibigeze bayapompa cyangwa bayakwega cyangwa ngo bigere babaza bati ubu tuzokoresha guta aya mazi kuko bazi bari bazi ingene bayakoresha bari banyotewe baramenye icyo bayakoresha kandi niko biri ku mugabo cyangwa umugore iki ntibiraba imigenzo cyangwa idini urimwo asangwa unyotewe imana ntibikenewe ngo usubire mu iseminare nk'uko uyu mwene data w'umwangirikani yagize cyangwa mwene data w'umwongereza ijoro riheze yasubiye inyuma kandi agenda kubaza ingene mu ishengero ry'abangirikani ingene bashobora gukoresha iyi ngabire ihambaye yari afise yo kuvuga mu ndimi n'ingene yashobora gukora ibi bashobora kumwirukana atanguye ibyo murabona yari anyotewe ku bw'ibyo imana iramwutsutsa gusa ibyo gusa hari ukunyoterwa kandi rero azirutsutsa gusa ntukeneye kuronka isuzuma na rimwe umuntu kanaka kubwira icyo woyikoresha imana irongora umuntu wese uko igomba ko akora uri umuntu bwawe uri gice cy'imana nta muntu ashobora gufata ikibanza cyawe kandi ntibikenewe kugenda ku muntu kanaka kandi ukamubwira utubu nsabwa gukora ibigutya canke nsabwa gukora birya kurya oya mugenzi imana ikoresha uko ibishaka igihunyotewe urazi kunywa amazi akwiye kandi asanga unyotewe muri iki gitondo munywe ko ibyo nibyo usabwa gukora imana yaciye inzira ku bw'inyota zaba abana banyotewe bamunywa ko atakiguze kandi imana yaciye inzira ku mugabo wese n'umugore wese muri iki gitondo ashonje kandi anyotewe nkumbure hariho abantu bicaye hano batarigera bakizwa hariho abantu bicaye hano bagire bakizwa hariho abantu hano bicaye ngaha nk'abanywanyi b'ishengero bashaka gukora ibyiza ariko munywanyi kwiye ariko munywa ku itangi y'amazi ntibazokwigera bababwira uku kuri iki kimwe kuza n'ukwakira isezerano ry'imana kandi uze ku isoko rero azokumara inyota uzonywa kuri iri soko ntazongera kunyotega ubugira kandi mumenye ubu ingene yahaye umwidegembya abiwe abaronse ayo mazi ku buntu si mu gukora kw'abantu kanaka cyane mu kinogo cy'ubumenyi yagaragaje ko ijambo ryiwe ari isoko y'ubugingo nibangahe muri mwebwe hano baronse ubugingo igihe mwakira rirya jambo n'amazi yaryo muzi gusa ko mwaro ubugingo reka dufate neza nk'akarorero gusa kandi akarorero cyangwa bubiri cyangwa nce ndangiza mu mwanya muto nce ntegerezwa kugira iki gifungo ahantu kanaka ariko mumenye mbandanya mvuga ariko si yo ntumbero yanjye raba reka mfate akarorero k'abantu bakeyi gusa reka dufate umugore wo ku iriba rya Yakobo iriba bimbye aho yari yicaye ngaho icyo umugore yari azi ryari iri riba aho yaza kuvoma amazi kandi hambavu y'iriba yatoye aho hantu hanto hasharije umuntu yicaye hano umuyuda kandi yari umusamariyakazi wo mu gisagara cya Sukara kandi tubona ko uwo muntu wo muyuda abwiye ijambo ridasanzwe uwo mugore avuga ati umputwo kunywa ubwo yaravuze ati turanenana si byiza kuri wewe kumbaza ikibazo nk'icyo wewe uri umuyuda nanje ndi umusamariyakazi ibyo yavuze ati iyuba warutse uwo muvugana kandi wonsabye amazi yo kunywa kandi nanje no guha amazi utazosubira kuza kuri iri riba ngunywe ryoba iriba ridudubiza muri wewe muraba igihe yaronka icyemezo ko ibi ari ukuri ubu bwa mbere nta muntu yashobora kuvuga ibyo ariko yavuze ati muvuga ngo i Yerusalemu niho hakwiye gusengerwa kandi natwe dusengera kuri uyu musozi yavuze ati agakiza gaturuka mu bayuda turazi icyo twizeye ariko yavuze ati reka nkubwire ikintu kimwe mu majambo nk'aya si kuri uyu musozi cyangwa i Yerusalemu igihe kirashyitse aho mu busenga imana isengera mu ntihemu no mu kuri kuko data arondera abamusenga bameze batyo yavuze ati genda uhamagara umugabo wawe uheze ugaruke hano raba hano ryaragaragaye ahaherekana ko isoko yari ariko yavuze ati genda uhamagara umugabo wawe uheze ugaruke hano yavuze ati nta mugabo mfise yavuze ati uvuze ukuri murabona ibyo byasa n'ikinyurane cyo kumugaragara ku byo yari aramubaza kandi avuga ati genda uhamagara umugabo wawe yavuze ati nta mugabo mfise yavuzati ubuzukuri avugati kuko warufisa batana rikubu nga ufise rwawe yaruwo mugorenyi ingene yaratandukanye n'abapatiri bico gihe babona ikintu kimwe nyene gishika kandi bakavuga bati iyo ni dayimoni azumuna somi vyimviro cyangwa cyangwa Belzebuli murabona barananiwe kubona kwijambo ryasezeranye ivyo ari kuwo mugore akiri muto yaraminutse ubyerekeye ibyanditswe umupatiri wari we wese yavuze ati mugenzi ndabona kuri umuhanuzi nawe twari dufise haciye imyaka amajana ane kuva kuri Maraki ariko yavuze ati turamurindiriye kandi turazi ko hari umwe ategerezwa kuzana Mesiya kandi igihe azozira ibyo ni byazokora Yesu yavuze ati ni jewe amina nabonye yasinze indobo yiwe kwiriba rya Yakobo yiruka mu gisagara yuzuye isoko idudubiza yari yabonye ibyo kumugaragara umunengesereye kandi yari isoko y'ubugingo reka ndamubamenyeshe yasinze ibyo igihe yagaragaza ko ari ijambo ry'ubugingo yasinze ibyo yari yapfumbuye ko atari cya gitandara nyene cyakubitwa mu bugaragwa cyagaragajwe ko rero kiraho rero mvuga nti yamana nyene igihe cya kera iyo tuvuga ibyayo cyane iri hano ubu si kubwo gutahura urujiya ariko kubwo kumenya ubwawe kugaragarwa kwiwe mu gusukwa muri iki gihe cya nyuma mwe mugera ku ishengero ry'iwe bwiwe si nari aracyari ndiwe muri uku ibihe byose rero iriba ryari ryatakaja kanovera karyo niko bimera umuntu wese yinjiye mu nkomezi z'Imana mu kubatizwa na mpe mugera imigenzo y'idini itakaza kanovera nusubira gushaka ubugira kandi ibyo bikere n'imiserebanye n'utuku udutuku two ku mazi abotse n'ibindi n'ibindi uburiko uranywa ku isoko y'amazi meza y'umusarara ijambo ry'Imana rishaje igihe cyose mu bugingo bwawe rimwe nyene nk'ubu igihe ijambo ryagaragazwa kwari kuri honja wumve kwa tariko iriba ryari ryakoze neza ryarakoze neza igihe cyaryo ariko murabona isoko y'ubugingo ryarawe ntiryari riba rya Yakobo ubugira kandi kubwo ikinyobwa cyo mu buryo bwa mwemu ibyo bibaza sangwa banyoye kuri iryo riba rero byari kuba byiza ariko ubu isoko y'ubugingo bwaryo ryari ryicaye harya ntidukeneye ugukora kw'abantu n'amadini dufise ubu turi mu gihe cya nyuma kandi Imana yarasezeranye muri iki gihe cya nyuma ibintu izokora kandi tubibona bishika ku bw'ijambo turumva abantu bakomeye mu by'igisirikare bahaguruka kandi bacugumira kandi bavuga ngo bo ikintu kinaka kiri mu gushika twumva mpemu yera atugabisha ko ikintu kinaka kiri mu gushika tubona ikintu cyose kiri mu rutonde rero va muri iyo migenzo kandi uze kwiriba ego mugenzi iriba ryari ryaragiza kamaro ariko ubu yari neza na neza imbere y'isoko bwaryo muri Yohana 5:37 Yesu yaravuze ku munsi uherukire ya minsi mikuru niwo munsi uruti yindi mbega yavuze iki namba hari ufise inyota naze kuri jewa nywe neza na neza imbere y'igugu ry'abanyateolojia namba umuntu anyotewe rekaze kuri jewe kandi anywe kuko ibyandi iswe bivuga ngo inzuzi z'amazi y'ubugingo zizotemba ziva mu nda yiwe ngiyo soko y'ubugingo iryo niryo soko abantu bahebye uyu munsi kubw'imiyi etegekere barahebye isoko y'amazi y'ubugingo reka ndabiribereke we kubwanje kandi nce mpeza we kubwanje ni isoko yakijije ubuzima bwa Hagari n'umwana igihe bari bapfiriye mu bugaragwa ndizera ko cha ari cha gitandara muri Yesaya 3:2 ni cha gitandara mwisi igadutse n'ubwugamo mu gihe cy'igihuhuzi Zekaziri ya 13 ni isoko yatobote mu nzu ya Dawidi kubw'ibyaha ndamwizeye ko ari ibyo sibyo muri Zaburi 3:6 ni isoko y'ubugingo bwa Dawidi n'amazi atasuma ya Dawidi n'ubwatsi butotahaye mu itanguriro 17 ni bera Aburahamu yonka El Shaddai yari ku igihe ubuzima bwari bwamupfuyemo yashobora Imana yari yavuze umugabo w'imyaka 100 ibyo bintu bizogenda gute ndashaje umugore wanjye arashaje ibyo bintu bizoshoboka bite yaravuze ati ndi El Shaddai ubu ni ridya kandi Shaddai ni ibere kandi ijambo Shaddai riri mu bwinshi rikaba risigura jewe ndi Imana ifise amabere nk'uko umwana rira kandi agwaye kandi inkomezi tumupfuza amupfuyemo yishimi kizibere ryanye na kandi akonka ngo inkomezi zigaruke cyukuri sigusa igihari kwaronka ntasubira kurira kwibere kwa nyina arahaga igiharonka inkomezi ziwe kandi umuntu wese yakiri isezerano ry'Imana mu mutima wiwe kwisezerano ari ryawe n'abana abana bari kure bose abazohamagarwa bose n'umwami Imana yacu kandi murambarare neza kuri ryo mwonge mugarukane inkomezi mwanurira itsera ibyo ibyo abizera umwivuzi w'amazina yizera ndashobora kwiyumvira ku ndirimbo nyinshi z'abivuzi b'amazina baturondereye hari umwe muri bo yavuze igihe kimwe we hari isoko yuzuye amaraso ava mu mitsi ya Emmanuel abanyabyaha batwibiye muri icyo kidengeri imyanda yabo yose ibavako umusuma ariko arapfa yanekerejwe no kubona iyo soko mu gihe ciwe ngaho ndasaba naho ndi mubi nkawe notwe ibyaha byanje byose kandi kupfa aho kubwo kwizera nabona urwo ruzi uwo mukuba upfa mu bikomere byawe urukundo runcungura rwabaye indirimbo yanjye kandi zokwamari iyo gushika mpe uganje we n'amazi y'ijambo ryitandukanira gutandukanya n'ikintu cyose kinyuranye n'ijambo ryiwe niteye ko ari we ari soko ego mukenzi yayo n'amazi atandukanya n'amariba biyimbiye akanshira ku isoko y'amazi y'ubugingo yo mugenzi ndashobora gusa urashobora kugenda no kubandanya n'ibintu koko ari uwacu ni alfa omega ni tanguriro ni herezo ni uwari uri kandazoza n'igishitsi cy'umunago wa Dawidi inyenyeri yo mugaturuturu kubwanje ni byose muri byose kandi mwene data mushikanje namba mutararonka i wanyoye gusa kwitanga intoya bikoreye ubuzima bwawe bwose kuki muri iki gitondo utohebi yitanga intoyi wakozwe n'umuntu kandi ukaza kuri iri soko reka twunamike imitwe yacu umwanya mutoya mwunamike imitwe yanyu
my opinion they all
kubganje ni hamagarwa ahatangirwa ibimazi nibangaho na nari merewe nabi na nabafatiriye cyane byantumye ncagagura ubutumwa bwanje ariko ndizeye ko mpemugera ashaka ko mutahura ibyo ndababwira raba nta kintu na kimwe gihambaye muri iki gihe nko kwiyunga n'Imana murabona imfungurwa zacu zo mu ijoro icyo ari cyo cyose umwami ari haha ubu narumvise ibyo rimwe gusa mu buzima bwanje gushika uyu mwanya ubu mbega mwese hano atari banga mwese hano abashaka kunywa kuri iryo hagarara gusa umwanya mutoyi dusenge Imana ibahezagire umwami abahezagire Imana ibahezagire bangahe hano ubu bahagaze ubu bashobora kuvuga mu kuduza ukuboko nk'uku bati Imana ngendera unyuzure gusa ndekanywe kuri iyi soko sinagenze uko bibereye ariko nshashaka umbabarire kubw'ibyo nshaka unyuze ibyaha byanjye kandi urekure kuva uno munsi gusa raba gusa mana we
is a fountain filled with
hari soko yuzuye amaraso ava mu mitsi ya Emmanuel kandi abanyabyaha batwibiye muri icyo kidenge imyanda y'ibyaha byabo byose bavako imyanda y'ibyaha byabo byose ibavako imyanda y'ibyaha byabo byose ibavako kandi abanyabyaha batwibiye muri icyo kidenge bahera imyanda y'ibyaha byabo byose ubu wewe mu Kristo wizera warakiriye Kristo nk'umukiza wawe ariko umuntu ufise kandi ubu namba udafise ngiri soko iryo nzi iryo nyene n'iryo soko riva mu mitsi ya Emmanuel ubu kandi asangwa benshi muri mwebyaha ni nkakurya nariko ndavuga irindi joro kuvyerekeye kirya giswi cy'inkukuma cyatemberana n'imiswi y'inkoko mu kinyankoko nta kindi kintu cyari kizi atari inkoko ariko cyari kizi muri coko hariho ikintu kitatandukanye n'inkoko kandi rero nyina wacu yaje kukirondera nayo irataka iri hejuru kandi kwari uguhamagara nk'ikuhukuma murabona yategerezwa kuba inkukuma mu ntango atari uko ntiyashobora na rimwe kumenya uko guhamagara murabona we ahategerezwa kuba ikintu kinaka harya cemejwe canke nticyo kwigera kivyara ubugingo kandi nambura ubuto namba ijambo ry'Imana muri wewe mpemu yera ari ngaho ubu ngo aritere yongera rigira ubuzima muri wewe bangahe hano batararonka umubatizo wa mpemu yera mwoshobora kuduza ibiganza byanyu ku mpande zose ahariho hose gusa muri mvuga kuri asangwa mutararonka mpemu yera kandi mushaka kumuronga duze ibiganza byanyu aho muri hose duze ibiganza byanyu umwanya mutoyi ubu nshaka mwebwe muhagaze ku mpande kandi mubaraba nshaka abantu kanaka mu barambike kw'ibiganza byabo kuri bo ntizeye neza ubuko mpemu yera yuzura umuntu wese muri mwebwe amurondera ubu ntitwiyumvira ku mfungurwa ziri hanze harya mu buriro reka twiyumvire ku bw'ibi bifungurwa hano niki iki ni ubuzima ubu hindukira urira umwe wese muri mwebwe murambikane kw'ibiganza kandi babarambike kw'ibiganza ubu ngombo usengera urya muntu warambitse ku ikiganza ubu ntimwiyumvira ibyo gusohoka ntimwiyumvira ikintu na kimwe kindi yumvire gusa neza ubu ko mpemu yera ari ngaha yuzuye umuntu wese ugurura imitima yanyu ukuramo amazi yose yo kwiriba kandi muvuge muti yo soko y'ubugingo injira muri jewe nyuzura yo mwami Imana n'ubwiza bwawe n'imbabazi zawe mwami Yesu soko dakama ndasenze Mana ngo wuzure umwe wese muri bo ese mpemu yera yo manuka hano ndasenze Mana ngo ntiwibagire ibintu byose bindi ngo mpemu yera amanuke hagati muri twebwe ubunyene akanda duhayo mazi y'ubugingo kubuntu kuva hose bituronsewe Mana mu gihe gusenga no kuririmba bibandanya byose hamwe mwami turazi ko turi mu nyonga zawe mu nyonga z'Imana dushaka kuza ku isoko dushaka umubatizo kuri wo kwitsitso wa mpemu yera mwami aba bantu bariko barawusenga ngera ndasenze ngo uyu mwanya nyene uzure ubu bwiza bw'Imana bituronse ewe Mana wumva gusenga kw'abana bawe ese wo manuka mu buzima bwawe ese ububasha bw'Imana na mpemu yera bwo bashwara bituronse Mana yo ese ingene tugushimira kukuremeshwa no kuba hano kw'Imana mushobora byose yo mwijuru ihagaze hagati yacu kuri iyi saha y'isaha zitandatu mwami tugaburire mwami tushaka ibifungurwa bipfuye ku meza yawe tugaburire mwami akakanga tugaburire mpemu yera mu buzima bwacu ubugingo bwacu bushonje kandi bwumye buranyotewe nk'uko wevuze mu gusigura indirimbo uti nzosuka amazi ku isi yagadutse reka bishike mwami reka ayo majambo agaragazwe mu mitima y'abana bawe amazi ku isi yumye yagadutse Mana ihoraho umva gusenga k'umusavyi wawe akandi uduhe uwo muhezagiro amina Ese ingene nkunda ye bandanya mu mushimo ubu murabizi mpemu yera ari ngaha namba mudashaka kumwakira niko sa ryanyu ese ingene nkunda Yesu urankunda kurutuko aba bankunda nkunda Yesu kuko yankunze ubwa mbere yo Ese ingene nkunda ishimwe ni ry'Imana yo ese ingene nkunda mbega yotsa uyu mwanya yo ese ingene nkunda Yesu kuko yankunze ubwa mbere sinzo muheba namba Sinzo muheba namba Sinzo muheba namba kuko yankunze ubwa mbere igitangaza igitangaza Yesu nuwanje umujanama umukama w'amahoro imana y'ubushobozi yo arancungura andindi byaha byanje byose ni isoni igitangaza n'umukiza wanje hahimbazwe izina ryiwe reka tuyimuririmbire ubu igitangaza igitangaza Yesu nuwanje umujanama umukama w'amahoro imana y'ubushobozi yo arancungura andindi byaha byanje byose ni isoni igitangaza n'umukiza wanje izina ryiwe rihimbazwe mwese abiyumva uko vuga muti amina yo haleluya ndabona abantu bamwe babishitse kubu kuronka mpemu yera igihe kimwe nari nazimiye ubu nazimurutse singitsinzwe n'urubanza Yesu yampaye umwidegembyo n'agakiza kuzuye arancungura andindi byaha byanje byose ni isoni igitangaza n'umukiza wanje hahimbazwe reka tuduze ibiganza byacu ubu kandi ibyo kuri tumu yo igitangaza igitangaza Yesu nuwanje umujanama umukama w'amahoro imana y'ubushobozi yo arancungura ndindi byaha byanje igitangaza n'umukama kiza wanje izina ryiwe rihimbazwe muramukunda yo igitangaza hahimbazwe iryo soko ryuzuye amaraso aha abanyabyaha bakurwa ko gutinya umuntu ugutsindwa kose n'umwidegembyo gusa muri we haleluya mana we ibyo by'ukuri n'igitangaza ubu n'igihe tuyiririmba kandi reka abametodiste bose ababatisa abakatolika abapresbiteriano mwese mu gihe turirimbiye igitangaza Yesu n'uwanje reka tuhindukirire kandi turamukanye turonke gusa kwinjiranamo kwitsa kwa kera murabizi jewe ibyo n'ibyo nkunda ingo tuyiririmbe ubu mu gihe turiko dukora ibyo yo igitangaza igitangaza Yesu nuwanje igitangaza Yesu ibyo ni kuri yo umujanama umukama w'amahoro
It makes the lame to walk and the blind to see. It opens prison doors, sets the captives free. Well, there's a river of life flowing down through me. Jesus.
Bibiliya ivuga iti musengera abaganza data wo mu ijuru duhagaze dufise umwiheburo kubwo umukuru w'igihugu cacu perezida wacu ashobora kutazigera amenya ibi mwami ariko wewe urabizi ndasengeye mwene data Johnson nk'uko yaturako akwizeye kandi data indwara y'umutima dutahura ko yamufashe ndasenze mwami rokora ubuzima bwiwe turi mu bihe bigoye mu gihugu cacu mu bisanzwe kandi mwemu wawe amumanuke ko mwami kandi ubunyene mu bitaro canke aho yoba ari hose mpemu wawe amanuke muri ibyo bitaro Walter Reed Hospital akore mu mubiri wiwe arokora ubuzima bwiwe mwami urya mu ntara hanzwe ahanzwe na byinshi tutotahura rero turasenze mana nk'abizeye kandi bafise uruhara muri iki gihugu turasengeye umurongozi wacu ngo umwongere kubaho muri iki gihe kigoye mu izina rya Yesu Kristo amina.